Yeni Mesut Amerik. Mesut Amerika makiru niru makinyar Rwanda Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni ku FM 104 n'ibice 3 no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice 3 ushobora kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri address radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo wezi3@radioyacu vewa@com twamanya ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Burundi bwamye bufise ingabo zuzuye ku ntwaro ya cami zari zirongowe n'umwami nizo zari zijejwe amahoro n'umutekano mu gihugu cyose abakoloni bamaze kuza mu gihugu baciye basubiriza abasirikare b'abarundi n'abasirikare babo ibintu byagenze gute inyuma yaho nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye umushinga ntareze none cyane z'umuhinga mpanuzo jambo ku bibazo byerekeye politiki ubutunzi n'iterambere yarabaye komisera jezwe gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1961 agenywe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe kwivuna abanzi ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1963 tarambiranye ndabaramukije mutumire
amahoro neza Fidele
tuhere ku ntwaro za cami aho mwavuze ko ubundi bwamye ufise izo ngabo zuzuye ku ntwaro za cami bidusigurira muri make ingene zari zitunganijwe nicyo zakora
zari zitunganijwe neza kuvuga ko umwami ariwe yari intwaza ngabo kaminuza yarafise ingabo ziwe ariko n'abaganwa bari bafise ingabo zabo bikavuga ko icyo gihe uburundi bwari butunzwe neza ku mbibe n'imbere mu gihugu zicunzwe n'umwami n'abashinga ntahe n'ingabo ingabo rero zuzuye ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi icyo gihe yari umuntu wese w'umugabo akuze wese yategerezwa kuva hasi mu gihe umuganwa cyangwa umwami avugije akamu ati Burundi buratewe wese ntawasigara nacyo gituma icyo gihe umuntu w'umugabo wese yitwa umugabo yama yitwaje ikirwanisho ciwe kuri musirikare batavana n'ibunduki yiwe cumu aho uri ku rugendo uri kurarima uragiye uryamye umuntu w'umugabo wese yaba afise icumu mu minwe canke hafi Burundi ingabo zabwo zari abarundi bose b'abagabo bakwishe ibyangombwa bategerezwa kwitaba mu gihe bahamagawe bakabarongora n'abasirikare biwe bakuru bakuru Burundi bwari bwifashe mu vyerekeye amahoro n'umutekano icyo gihe imbere y'umuzo w'abakoloni
radio ijwi rya Amerika i Washington DC reka turabandanya ikiganiro cyacu mu kanya gato
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa shortwaves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,725,685,981,995,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,635,475,675,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000,970,000,973,630,000 nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga, aho turiko tuvuga ku gihe ingabo z'u Burundi zashingiwe mu gihugu. Turiko n'umutumire wacu Zeno Nicyayenzi, ariko murasigura ingene ingabo zari zitegekanijwe zitunganijwe ku ntwaro za Cami. Nashaka kubabaza bazitora gute, mwari mwavuze abari bazigize. Nashaka kubabaza ubwene bazitora.
Oya, urumva muri icyo gihe ukuntu bazitora, umuntu wese yabazi neza ko ategerezwa guhaguruka ari umuntu w'umugabo akwije imyaka yategerezwa guhaguruka n'ikirwanisho kiwe bamana. Nta warinda kubatora kuba ari kukundi kundi inzambi ivuze wewe uri umuntu w'umugabo wategerezwa kuva hasi ugacugenda ibutware cyangwa ivuganwa cyangwa ibwami.
Ibigwanisho bakoresha byari nk'ibihe?
Icumu icumu cyane cyane nicyo cyari ikirwanisho cy'ibanze kurya babaha Kalashnikov ni cyangwa ifare. Niko ifare yabo icyo gihe yari icumu.
Nta myambi bakoresha?
Imyambi barayikoresha mu gihe rukambye, ariko ibunduki y'ibanze ryari icumu. Imyambi, umuheto, ivyo vyari ngombwa, n'inkinzo nivyo bintu nivyo birwanisho Ruhonyanganda bari bafise icyo gihe, kandi vyarafashije u Burundi gushika.
Yego, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dusse Jerome, uratwumva?
Ubukona bibone nabwo bikimeze nka kera, hari ubwo usanga bakeza n'abandi bantu basanze.
Mushaka kuvuga bande?
Mushaka kuvuga nk'ibintu nk'iby'imigambo nk'iby'ishingirango mu Rwanda Burundi ko n'ubumeze bwarahindutse.
Twaka turavuga ingene igisirikare cyari kimeze, ingabo zari zimeze ku ntwaro za Cami. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Isanga. Hanyuma abakoloni bamaze kuza, turazi ko abaje ubwa mbere barabadagi batamaze igihe kinini bakuwe mu bihugu bari bakolonije nyuma yo kubatsinzwe mu ngwano ya mbere y'isi yose. Abadagi baje mu Burundi byagenze gute ku byerekeye izo ngabo?
Nibo mbere batanguye kuza n'abasirikare bavuye mu mahanga. Abo basirikare babo bari bavuye Zanzibar babita abaskari, ni naho havuye igisirikari. Nabo nibo bazanye babacumbikira ku kirindiro cya mbere na mbere mu Burundi harya mu Kajaga. Abaskari rero nibo baje bazanywe n'abadagi, nibo bari bafise ibirwanisho bicira umuriro ubwa mbere biboneka mu Burundi. Mu nyuma zabo batsinzwe bararekura u Burundi n'u Rwanda, haza Ababiligi nabo bazana n'ubundi abasirikare bavuye ahandi aho ni hari kure yacu harya hakurya Rusizi, Abanyekongo. babise ba mususu
ego
nibo baje gucungera umutekano n'amahoro mu Burundi kuva ababirigi bashikira Burundi n'u Rwanda gushika bagende
abadagi bahavuye ryari
abadagi bahavuye mu gihumbi kimwe n'amajanicene na 16 batsinzwe
hacha haza ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe
kuva 16 gushika 62
kuvyerekeye ico gisirikare cariho c'abadagi kugeneye cari gitunganijwe ababirigi baje bagitunganije mu buryo butandukanye
oya ndizari bitandukanye mu byukuri kiretse bazanye nabo bazanye abanyamahanga gucungera umutekano mu Burundi no mu Rwanda mu byukuri ariko badagi batanguye ariko babirigi bakurikiye bazanye abanyamahanga gucungera amahoro n'umutekano mu Burundi no mu Rwanda
reka turabigaruka ko reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Pascal twumva
yego mende bumva
aho uri irindi zina
yego ndiko ndabumva aho ndi gusandi mu Burundi bazi ko tutabumva neza
yego mufite ikibazo cy'imvira
mufite ikibazo ngomba kumubaza ati none abo bakoloni bamaze kuza mu Burundi bo baragwanye n'abasirikare cyane abasirikare b'Abarundi baba baragwanye hama niba baragwanye nabo bicanye naya traite de Kiganda umwezi gisaba bamuca amande abamuciye amande bivuye mu mwumvikano cyanke bamuciye amande kuko yatsinzwe n'abasirikare biwe batsinzwe nibyo nagomba
kubaza
imbere y'uko mu bicama mbanze numve inyishu kuko mu Burundi nitamwumva
reka mutumire abishure mumwishure
ikibazo ni cyiza urumva abadagi baje mwezi gisabo yaciye buno nyene arari abadasigana biwe niyo ryari zina ry'ingabo ziwe ingabo za mwezi abadasigana arabararika bose baca bafata amacumu n'imyambi bararwana n'abadagi kuva mu 1896 gushika 1993 itariki 6 ukwezi kwa 6 ikiganda niho ingabo za mwezi zabangurukanye n'ingabo z'abadagi intambara y'imyaka 7 hagati y'ingabo za mwezi abadasigana n'ingabo z'abadagi mwezi rero ahanuwe na majeri sekuru wa Ndiruhwama mwumva niwe yabwiye umwami mwezi ati mwami w'u Burundi ibi bintu bicira umuriro umeze gutya reka turaganjwe twishikane hanyuma nawe ntibakwice ntibamara bawe ugume ku ngoma ariko ubemerere niho mwezi yemera amasezerano y'ikiganda baca rero bati uremeye turaguhana uretse ko twemereye ko tushikira igihugu turaguca ihadabu y'inka 424 niho byavuye si uko mwezi ntiyabikunze byaramururiye kandi birumvikana ariko agira ati mbitemwo ko Uburundi bwanje butayogera bwose nemere arasinya ikiganda ko yemeye ko ababirigi abadagi bashikira igihugu kw'abapatiri bigisha kwatanga ihadabu ry'inka 224 kira mahoro
murakoze dufite kandi Aron ku murongo wa telefone Aron uratwumva
ndabumva
ndo utubwire irindi zina naho hamagaye ture
Duhayimana Aron ni bongo bundi mu gihugu cya Uganda
yego ufise ikibazo ku mutumire cyangwa icyumviro ushikiriza
ufise icyumviro ni ikibazo
yego
yego bambere bwo gombanje gushima kuko burya uwo mwami nawe nyene yaragize igikorwa gikomeye kubera kugwana imyaka nk'iyo yose igikorwa gikomeye rwose ariko rero ikibazo gikuru nari mfise mbega izo ngabo z'umwami n'izi ngabo tubona ubu benshi bita ari abasirikare cyangwa igipolisi hoba hariho ukuntu baba barakora mu iriya myaka ya kera ku ntwaro ya cyami uno munsi hoba hariho itandukaniro
murakoze reka abishure mu mwishure
ni intumbero abo bapolisi cyangwa abo basirikare izo ngabo z'igihugu cy'u Burundi z'ubu n'intumbero abanyapolitiki baba bafise harya muri politiki n'irongora byose ari gisirikare ari terambere ari tera nyuma byose biva kuri politiki. Icyo gihe umwami Mwezi yari Sebarundi, Mwezi naho yari Umutare. Umusa avuka yavutse kuri Ntare, ariko umusi yima ntiyasubiye kuba mwene Ntare, yaciye aba Mwezi. Yavuye mu muryango wiwe arawuvamo ashinga umuryango mushashi yitwa Mwezi, kugira ngo yerekane ko umwami atagira ubwoko, ntagira umuryango. Umwami ni Sebarundi gusa, arwanira Uburundi, atuma ko Abarundi mu gihe batewe baterwa n'uvuye mu gihugu hagati cyangwa ku mupaka, umwami araba Uburundi ni Sebarundi, arwanira abana biwe gusa bose kimwe. Nuko niko umwami wa kera yabigenza. Ibyubu n'ibindi urabona aho biteye.
Reka dufise kandi ari Remo araduteye akamo. Remo, uratwumva kuri telefone?
Ndabumva.
Irindi zina aho uhamagaye?
Ruhamya, ndi ku mu Rwanda Kigali ku Gisozi.
Ufise ikibazo? Ufise icyumviro?
Nagambaza umutumirwa, abo basirikare ba mbere barwanishaga iki, bajya ku rugamba bafite iki, se yabigereranya n'ubu ngubu, n'abahe bari bafite agaciro ugereranyije n'ubu ngubu?
Murakoze. Sa n'uwari yabisiguye ariko ngira ntimwari hafi. Reka abasubiriremwo. Zeno,
ku ntwaro ya cyami byari birwanisho bishurwa n'abacuzi b'iwacu mu buryo bari bagezeho, mu buhinga bwariho icyo gihe. Ubuhinga bwariho bwo gucura ibyuma babukura mu Butare buvuye mu ivu, barondeye neza, barabahinga cyane cyane. Hari nk'ari Kangozi muri komine Buraza, niho hazwi nk'ahantu hari ubutare bwinshi bwo gucura ibyuma, indaraye, isuka, umuhoro, icumu. Icumu ryavuye mu Butare bw'i Burundi ricurwa n'Abarundi, ndetse icumu rivuye mu Butare bw'i Burundi mu minwe y'Abarundi, nibwo bwatumye bakora icumu n'umuheto. Nibyo byahaye ububasha bukomeye intwaro ya cami kugira ngo yisuganye, yagure Uburundi kugera mu bugufi ibuha hariya mu buseruko, kugera ibushi hariya mu burengero, kuduga mu Rwanda gusubira epfo. Nicyo gituma Burundi bwakomeye kubera ko batoye ibirwanisho icyo gihe. Ruhonyanganda yari Ruhonyanganda icyo gihe, nicyo gituma Burundi bwari bukomeye, umwami yari akomeye. Yamahoro.
Murakoze. Tufise kandi ku murongo wa telefone Bigirimana, uratwumva?
Ego, ndabumva.
Aha, izina, aho uri, n'ikibazo cyangwa icyubiro?
Neza na neza, ndi mu Cibitoki muri komini Buganda zone Ndava.
Mu Burundi?
Ego, mu Burundi.
Ego, ikibazo, icyumviro?
Ni icyumviro. Jewe ndimo ndaraba n'inkweza, ndimo ndaraba itwari y'ibya ya kera, ingene Burundi bwari bwitanze ku ntwaro ya cami. Amahoro yari menshi mu Burundi, yari asasagaye. Mugani iyo hamaze turimo turasoma ibitabo canke turimo turama itwari, tukabona abo bazungu bamaze kuza ino mu Burundi batangura kugwanya umwami n'abari mu gihugu, urumva haciye hatangura kuba kwinubana mu benegihugu. Bamwe ngo nabariya, abandi nabariya, anye ntihacatangura rero kuba ibintu by'amacakubiri mu Burundi. Twebwisha twosaba yuko Abarundi kujya nyene byari biri hambere na mbere, yuko twogira ubwigenge nyene atamunyamahanga canke uwundi wo hanze aturaba ku munwa araba igihugu cy'u Burundi. Twebwe iby'igihugu cy'u Burundi turabyitunganiriza atawundi ari hirya no hino. Ibyo byotuma amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi usasagara nta mbere, tugasangira kabisi n'agahiye. Kuko kare aho umuntu ageze hose yaba arimo aragenda ku rugendo yaca indaro ahageze, kandi bakamugaburira no kumukanda bakamukanda. Mugani ubuunye nta bikihari, ahubwo n'ubuze kukwaka indaro abona yuko ari umumenja, ari umwicanyi. Jewe ngezeze ngaho. Murakoze.
Murakoze cyane. John nawe nyene ari ku murongo wa telefone. John, watwumva?
Ndabumva cyane.
Irindi zina, aho uri?
Ndayizeye muri state ya Yowa.
Yego, ikibazo, icyumviro?
nda ndatangwe kuramutsa uwo munyakuba wa mwatumiye.
Yego, arabumva.
Urakagira amahoro nshuti yanjye.
Na mahoro cyane gose. Icambere cyo ngomba kubanza gushimirijwe cy'America kutuzanira abantu binaranibonye bakera batubwira ibintu cyakera ingene cyagenze. Mu bisanzwe nkabo nibo tuba dukeneye nka twege twarutse mu minsi ya vuba kugira ngo natwe tumenye akahise ingene biba byaba byifashe n'icatumye kuba tukiriho n'abadutangura ibyo baciyemo. Ibyo ni ibintu byiza cyane gose. Hanyuma ikindi kigira kabiri, abo babiriki n'abatake baje baje kurwana n'abasokuru bacu baho hambere ko hagezeho tukikukira. Mbega none n'uno munsi nkaba ncumva yuko ababiriki n'abadage bakiturondera, byoba bipfa kuki? Waba bakirondera yiki ko twamaze kwikukira? Uwo musokuru numvise ko ari umuntu wa kera azi byinshi, nashaka atucishirize ku mayanga icyo baba bakiturondera. Murakoze.
Mumwishure.
Icyo baturondera ko nico baturondera ko n'imbere nico cyari nabazanye baturondera ko akaryoshye, baturondera ko icyo dutunze ko twokibashorera tukakibashorera ku mafaranga make cyane, bakunguka inshuro zingahe 10 ndetse n'ibirenga. Icyo cyari cyarabazanye n'imbere nicyo bari bakeneye, nicyo gituma bajabutse inzuzi n'ibiyaga bakaza bakigarurira Afurika yose. Icyo cyari cyabazanye. Ariko ibyo byose kugira ngo ntibigarurire rwose ngo igihugu cyacu bagisambure, byavuye ku butwari bw'abami bacu n'abarundi babiri. Umwami Sebarundi arongoye abarundi bamwemera bamwibonamwo bazi kwarise kandi adacagura. Umwami ntiyarazi umuhutu, nabo ntiyarazi n'ubwoko bwiwe n'umuryango wiwe. Umwami ntiyarazi umuhutu, ntiyarazi umututsi, ntiyarazi umutwa, ndetse ntiyarazi n'umuganwa. Yarazi umurundi, yari Sebarundi, ntiyari Sebaganwa, ntiyari Sebatutsi, ntiyari Segahutu, ntiyari Segatwa. Oya, Sebarundi, Sebarundi gusa. Ubu rero icyo baturondera ko n'ubu ni kakaryoshye, icyo bakoresha n'ubu nicyo bakoresha na kera yakariye ndigata. Natwe rero tubizi, tubona, twumva, twange kandi twange neza kujya kwa Gasore yavyanse. Ndaza kubacira ku mayanga ingene yasize aturaze ngene twirwanira, ingene turwanira igihugu cyacu iteka ryacu kandi tutarinze no guhogora neza kurya yabigenjeje. Ndabibabwira hanyuma.
Yego, ariko muravuga ingabo zari mu Burundi ingene zagwanira gukingira imbibi z'igihugu no kwagura abami barondera bazikoresheje kwagura ubutaka bw'igihugu. Mwe muzi ayo mateka kuri icyo gihe Burundi uko bumeze ubu, imbibi zabwo ubu ni butoyi cyane ugereranije n'icyo gihe. Hari aho batwaye ibindi bice n'ibyo batakaje, mwo bivuga muri make.
Burundi abami bacu cyane cyane Ntare Rugamba yategetse Burundi imbere ya Mwezi yari yatwaguriye yemwe eheraba. Burundi ko mubuzi ubu mu mbibe zabwo ubu jabuka hakurya rero ibugufi ibuha aho ni mu buseruko. Garuka ujabuke Rusizi ugere hariya ibushi aho Ntare Rugamba yavyariye uhavuye atera Burundi umuhungu wiwe agatera mwene wabo Mwezi niwe niho yamuvyariye ibushi ku mukenyezi umushikazi Kirima. Urumva rero Burundi bwari bwagutse cyane mu 1924 niho rero ababiligi n'abongereza bumvikana. Abongereza bati mwababiriji mwebwe nimutureke twubake indaraye iva Cairo igaca mu buseruko bw'i Burundi gato ikagenda gushika muri Cap muri Afrika y'Epfo, muduhe aho hantu natwe tubahe umuhora uva Dar es Salaam ushika ikigoma muze mukoreshe neza natwe tuzohungukira natwe tubungukire turahabahaye ariko ntitubahaye rwose turabatije ariko baradutije ariko twebwe turabegurira ubugufi buragenda zari ibi cyari igihugu kinini cyane zari ikilometero kwadrato ijana na 52 abantu bazibamwo icyo gihe bari hagati y'2020 n'2030 ni hafi komine nzima y'ubu
ni aho hari mu mwaka w'1994 cyane ntiyenze na kane
niho Burundi bwahebera Abongereza Tanzania y'ubu no kuvuga kirya gice cyo mu bugufi kirya gice cyo mu buha
buha yo twahitakaje gute ko mwabuze ko ntare rugamba yari yahafashe
naho nyene ka nicyo gihe
nicyo gihe
nyene
naho kuvyerekeye bushi hasubiye muri Kongo gute
ubushi twabutakaje mu nyuma mu gihe abadagi n'ababirigi bashinza karimbi hagati ya Kongo imbiriki na Rwanda Burundi mu gihe bashinza karimbe bati mwababiriki mwebwe muzoguma hakurya ya Rusizi na Kivu natwe aha Burundi mu Rwanda tugume hakuno ya Kivu na Rusizi
yego tugaruke mwariko muravuga ababirigi abadagi bamaze kuza bakahava ababirigi baraje muvuga ko bazanye ingabo zo hanze no kubera iki izo ngabo zari zigizwe n'abandi
izo ngabo zari zigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi n'umwe yarimwo izo ngabo zigizwe n'abanyekongo zari zirongowe n'intwaza ngabo z'ababiriki n'ibisongerezi byabo kuva kuri adjudant gushika kuri general bari ababiriki ariko hagati ya adjudant n'urya muri kira gitangura bari abanyekongo nuko byari biri kubera iki kuberako abo banyekongo aribo bari bajejwe umutekano ikongo ababirigi rero bati ko baduhaye uburundi no mu Rwanda tubihomeke ku ikongo tugire igihugu kimwe Kongo beje Rwanda Burundi hanyuma umutekano uje mu minwe y'igisirikare kimwe kigizwe n'abanyekongo gusa nta murundi ajamo nta munyarwanda ajamo bo babiri barakuwemo ahasigara abanyekongo n'ababiriki gusa
aho byahagumye gushika ryari gushika
gushika byagumye gutyo mu Burundi no mu Rwanda hari abanyekongo ba mususu gushika itariki 9 ukwezi kw'indwi 60 niho inteko z'ababiriki zivuye mu Bubiligi zaza mu Burundi no mu Rwanda zigaca zihumwoko abasirikare bose b'abanyekongo bose mu minsi 3, 9, 10, 11 ukwezi kw'indwi baciye babaka amabunduki babapakira mu miduka n'abagore n'abana n'utuyoyogoro twabo abari Burundi barabajana babashira harya mu Gatumba bati genda abari mu Rwanda babashira harya igisenyi bati muragapfa mutavyaye bati genda ntibaravye inyuma baciye bagenda ababiri baragaruka maze rero baca bahashira ku mutekano n'amahoro mu Burundi no mu Rwanda bahashira ingabo zabo bakamina mwumva
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kendi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Hanyuma mwarajejwe amabanga n'umwami yabagenye kuba komiseri ajeje gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki zitatu z'ukwezi kw'11 mu mwaka w'1961. Iyo ngingo yafashwe gute bifatiye gute?
Urumva muri mirongo itandatu niho u Burundi bwatangura kugira icyiyumviro cyo gushinga igisirikare cyabwo. Uko bagira bati erega hagiye kugera ko twikukira tutagira n'umusirikare n'umwe umwe rudende azi ku nawe nu gutekurura ibunduki ngo agasubira ayuzuze bati harageze ko turondera ingabo z'u Burundi ariko zikora ku buryo bwa none ntibakoresha icumu gusa bakoresha noneho ibunduki. Nuko niko byatanguye ababirigi rero baratangura muri 60 bati twarakererewe nta kuri tukibigira reka twihute tutangure kurondera abasirikare bazocungera umutekano no mu Rwanda mu gihe tuzaba twamaze kugenda. Bari babonye ko hageze ndetse ko twakererewe ko nabo bakererewe bati reka rero aho twakererewe tuharike twiruka. Niho rero baca batangura kurondera abazoba abasirikare intwaza ngabo niho hatangura batangura kurungika Micombero Jerome Ntungumburanye na Karori Karorero batatu mu Rwanda barungika bandi batatu nyene harimwo Juvenal Habyarimana harimwo nabandi batutsi ngira ngo babiri batandatu bagenda mu ishure y'intwaza ngabo mu Bubiligi ariko byari birebire buno nyene batangura kurondera intwaza ngabo zizotangura gukora atamashure maremare zigiyemwo. Niho rero batangura kurondera aba mbere na mbere barya barusiga barya banda bemeye n'abandi.
Yego reka turabibandanya tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Ndayisenga. Ndayisenga uratwumva?
Yego ndagomba cyane.
Urihe irindi zina?
Ni Ndayisenga Viane.
Urihe?
Ndi ngaho Bujumbura.
Yego ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ni ikibazo ufite.
Yego
turabona yuko Burundi bwo hambe bugitwagwa fami turabona yuko umengo umutekano wari ucungerewe cyane gusumba ubu uni Burundi twavuga ko bwateye intambwe ya demokarasi ugafite abasoda ubwabo ukwabwo nyene ubwo nyene bugendura bukongera bukabategeka. Ariko mwa kino gihe turakunze kumva imigumuko tukumva ngo hari abari mu ishyamba tukumva ngo hari ibiki n'ibiki tukumva ngo haratogwa ibitwiga tukumva ngo hari ihohoterwa ry'agatsina ka tsina muntu tukumva ngo mu butungane ngo hari ibitagenda neza ariko tuzi yuko Burundi bwikukiye butatwagwa n'abanyamahanga. Rero nashaka kubaza uwo mutumire ikibazo gituma ubundi bwahinduye muri demokarasi hanyuma ubwo ibyabwo ariko ibintu nk'ibyo mwe twoma tubyumva mbere ku bwinshi gusumba aho twumva intwaro ya cami tugasanga mbere twebwe nyine abarundi tubyita ubwacu nyine. Ndashaka kubaza icyo iyo demokarasi yo kumara uko ikuntu igihugu coba carikukiye gifite abasoda baco nyene ariko tukama dusanga indyane ziguma zigwira gusumba aho catwagwa n'abami canke catwagwa n'abakoroni. Akabazo kandi karako.
Murakoze reka bishure.
Ibyo tuvuze nyakubwira amahoro nibyo ubu umuntu abiravye twarasubiye inyuma rwose 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 twarasubiye inyuma sinzi ngiye twasubiye inyuma n'intambwe nyinshi imbere yuko intwaro ya cami ijaho ni ukuvuga mu kinjana cya 15 1404 imbere yaho kure niyo twarasubiye inyuma mu vyerekeye iki kandi aricyo gikuru mu vyerekeye ubumwe mu vyerekeye ukuntu twumva umukuru w'igihugu umukuru w'igipolisi umushingantahe ingene twumva ubutegetsi caricyo umutegetsi atabaye se barundi agize ati jewe ndi umuhutu cyangwa ndi umututsi cyangwa ndi umutwa biba byononekaye byose ibikurikira byose birononekaye igisirikare cyo kikakikurikira bamwe bati jewe meze nkawe abandi bati jewe simeze nkawe abandi bati jewe si uw'iwacu biba byononekaye byose demokrasi uvuze siniyumvira kwishoboka ata bumwe muri icyo gihugu buriho ata mutekano uriho ata muntu wa politiki agira ati jewe ndi Sebarundi niho byava ku ndwaro ya cyami nicyo gikura bami batuzaniye umutegetsi aba Sebarundi umwami ntagira umuryango umwami ntagira ubwoko umwami ni Sebarundi gusa we uri umutegetsi uri wa hirya y'ejo uri uwubu uri uzovuka ejo utari Sebarundi shaka wisigireho shaka ushireho igisirikare n'ibindi byose ntacyo uzoshikako nta n'iterambere nta mutekano nta kintu na kimwe kizoshoboka niko rero ubu nyongorane dufise demokarasi ntishoboka ahatari amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano ntibishoboka ahatari ubutegetsi bwiza gira amahoro
mwakoze dufise rukundo uratwumva
ego ndabumva
irindi zina uri
ndi muri Idaho
ego ufise ikibazo icyimbiro shikiriza
ya ndafise ikibazo
ego
ya ikibazo cya mbere nagomba kumenya kuko uyo musaza numba ari umuntu azi akahise none ubwoko bw'abahutu n'abatutsi bwagiye gutandukanwa n'umwami bwagiye gutandukanwa n'abarundi ubwabo kuko turaze Tanzania umutanzania ubwoko ubwo ariko bwose bibonamwo nk'umutanzania kandi ugasanga ntacyo bibatwaye muri byose ariko tugarutse kuraba mu Burundi no mu Rwanda niho honye nusanga ubwoko bwagumye bumarana none nabami bayikoze uko cyangwa nabo babiri ginyene babikoze uko icyo nicyo kibazo cyane
murakoze mu mwishure
ndamukengurukiye rwose kuri icyo kibazo nkora mutima cyane cyane mu byerekeye ubumwe n'u Rwanda raba ngene byatugendeye kuva ababiligi binjira mu Burundi gushika muri 57 hari amahoro mu Burundi no mu Rwanda ni Kongo no hose umutekano jewe naragiye Kongo kwiga n'undi musore muri 53 kuva iwacu gushika i Kongo namaze iminsi 32 mu nzira ariko hose barampa indaro barangaburira bafata nk'umwana wabo i Kongo batanzi nari mu mahoro atagira ukwangana ariko ubu sinubahuka no kuja imbere y'urugo bugorovye ari mu Burundi ari Kongo ari hehe sinovyubahuka kubera iki twarisamburiye ko nk'impene bande twebwe ego hariho akantu k'abanyamahanga kaje karatuvugira mu gutwi kati urya n'umuhutu mutuze urya n'umututsi muteme mwebwe ndi musa mwebwe ndi mureha mwebwe ntimwavuye hamwe mwebwe turabumviriza baraduhenda gushikaho twebwe nyene tumarana tuvukana abatare n'abeze bapfuye abahutu n'abatutsi mubona batsiki sabakene basa sabagorwa basa basangiye ugupfa n'ugukira ariko barabibibagiza bati umwasi wawe nurya kugira ngo usamare umureke yidahire ari umurundi yigize akababone ari umunyamahanga raba Burundi ubu bariko baradaha iyo petroli bigiye gutangura raba nikere raba inzahabu raba byose bariko baridahira mu Burundi bande amakompanyi y'abanyamahanga abo rero kabazosiga igihugu cyera amacakubiri umuntu azagira ati jewe ngomba guhornya abatutsi bate akira amadora ngomba guhornya abahutu njagira amahoro
murakoze
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya short waves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Habimgisha na wenye naratwakuye. Habimgisha, irindi zina?
Mzedewo.
Uri he?
Ni mu Burundi Ngozi ku Mwumba.
Yego, ikibazo icyumvira.
Bwoje bagushimira kabisa. Iyo iyo mugabo cyo kigenda zabaca twashimye cyane twashaka tunezereje. Gusa twadivize ikindi kibazo twashaka kuzikiriza twe dusanzwe dufise.
Yego, mubaze.
Ni kibazo twadivize twebwe abantu b'abashomeri bari no mu Burundi bamwe bamwe. Bo twarakoze gusa abantu batumye udufaranga twacu gusa sinzi. Twashaka mbese dutumire ku Dr. Minise Jazendira Isa tuvugane twe agira ijambo atubwiye.
Nibaza icyo kibazo kiri hanze y'ibyo turiko turavuga. Icyo ni kibazo ubariza ngaho uciye kubategetsi babegeye. Turabashimiye ko mwaduteye akamo. Yego, murakoze.
Nani murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku gihe igisirikare coba cashinzwe mu Burundi cyane cyane igisirikare gikoresha ibigwanisho bikira umuriro. Tugarutse kuri ayo mabanga mwari mujejwe mu mwaka w'1961 yo gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Twari tukiri ku bukoloni bw'ababirigi. Mwakoranye gute n'ababirigi mu gushyiraho izo ntego?
Mu gushyiraho izo ntego murabe rero ingene ibintu byari bimeze. Urabona Rwagasore yatsinze kandi intsinzi ya yindi itarashikwa ko, kandi intsinzi ko izoshikwa ko n'umunsi n'umwe. 91% amajwi ya Rwagasore wenyine arongoye abadasigana. Ni ukuvuga intebe 58/64 zari mu nama nshingamateka y'icyo gihe. 91% atsinze bati ntibishoboka ko dutsinda, turagutsindaho. Maze baca kuri bene wabo, sabahutu sabatwa ndetse mu migenzo y'ikirundi sinabatusi abaganwa indaga ingoma nizo za muganda guye. Maze turabiraba tuti ibi bintu mbega tuvavanure n'ababirigi rwose du tum oya Rwagasore murabiraba itariki zine ukwezi kw'icumi 61 itariki zine ukwezi kw'icumi yavugiye muri itororokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa ryitwa AFP avuga ati twebwe twikukiye inteko z'ababirigi zizotaha mugabo tuzoyaga n'ababirigi baduhe abadufasha gushinga igisirikare cyacu gishaje. Nicyo twakurikije kandi dufise akangonongono. Ariko icyo gihe nta kundi zari kugenda, nta n'umwe yari yigeze aja mu Gisota, nta n'umwe naje nari ndabarongoye, nta n'umunsi n'umwe nigeze ngira nti jewe ndazi bunduka ingene barasa. Nuko biva aho, ni ukuvuga bwari ubuhinga bwo kuyaga n'uwo mudahuje igihe cyose ugira uti ndamukeneye. Babigize kubera icyo kandi tubigira neza. Jewe ndibuka ko nabwiye guserukira Ububiligi Enikio namubwira ndi duhe abadufasha gushinga icyo gisirikare, abadufasha gutigisha, ariko umusirikare w'Umubiligi azoza kudufasha ni jewe nzomutegeka, si wewe. Urabyemeye? Ati ndabyemeye. Gira amahoro nibaze hanyuma tuzokorana, kandi twarakoranye, kandi twakoranye neza.
Subire tugaruke ku mirongo ya telefone dufite. Simeon uratumva?
Ego ndabumva.
Irindi zina huri?
Ndikumana nkaba ndi Bujumbura.
Ego, fisi kibazo kumutumire changi chimvi.
Ego nagira mbaze ukuntu ingabo z'aba koroni bamaze kuva mu Burundi, ukuntu ingabo z'igihugu zagiye zabyitwaramwo. Ego kibazo nari mfite nicyo ugeranije n'ingabo z'umwami ukuntu zagiye ziragenda.
Murakoze, abishure.
Ubutasa hagati y'ingabo z'umwami n'ingabo twashinze muri 61 na gushika 63 nuko ingabo twashinze twari dukeneye abazimenyereza bavuye mu mahanga, niko budasa bwa mbere. Ubutasa bwa kabiri bwari buhagaze ku birwanisho ku mwami, murumva byari birwanisho bicuzwe n'abarundi mu butare buvuye mu Burundi n'abahinga bose bazi gucura. Ariko muri 63 twari dukeneye amabunduki kugira ngo duhangane n'abafise amabunduki, ntibibe gushora icumu imbere y'ibunduki nk'uko abadasigana bamwezi babigize ibunduki ku yindi. Izo twakoze. Ikindi cya gatatu cyari kigoye ni kurondera abo bantu bemera kuza mu gisirikare. Abarundi bari baribagiye kwirwanira imyaka 40, hari abanyekongo n'abasukari b'abadagi baje kubarwanira, bari baribagiye kubakangura. Naragiye mu mashuri yose kugerageza kubumvisha abo basore bari mu myaka ya nyuma mu maseminari, mu makoleji, no mu nderabigisha, nyabura tabaranya, nimuze mu gisirikare mu kirongore tubigishe mube intwazangabo z'i Burundi. Ntibabyumva n'ingoga na n'ingoga, ariko benshi barahaje. Nuko nibwo budasa ni hagati y'ingabo z'umwami na twebwe ku mwami. Bari abarundi bose barwana, bari bafise amacumu n'imiheto ku gisirikare cy'icyo gihe, n'abasirikare batowe babishaka n'abasirikare bafise ibirwanisho by'ubundi bwoko bicira umuriro, nibwo budasa.
Yego.
Ariko cyane cyane icyatumye ingabo z'umwami nazo zigira agaciro gakomeye no kubera politiki y'umwami itari ihuje rwose na politiki yakurikiye hanyuma.
Yego.
Gira amahoro.
Murakoze.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Bicanga Imana aratwakuye na wenyine aho uri, ubaze ikibazo n'icyumviro ufise ubushikirije.
Aho ndi mu Gitega.
Yego.
Ikibazo nari mfise ni kijyanye n'ukuntu ingabo zakurikira umwami baba barazihimbiye hama bakaziyiraniriza kandi umwami atari yava ku ngoma.
Mumwishure.
Sinumvise neza.
Musubira mukabaza icyo kibazo.
Yego, ikibazo nari mfise yari intumbero yo kumenya ukuntu umwami uramwatse ingabo zimugendanira hama bakamunyuraniriza n'abasoda bakamuha abandi basirikare kandi umwami yari akiri ku ngoma.
Muriko muvuga uwuhe muwuhe mwami?
Umwami bakamunyuraniriza ingabo.
Hari umwami kana kamwe wari mushaka kuvuga cyane ni muri rusange?
Navuze muri rusange.
Yego.
Niba numvise neza ushaka kubaza uti none ko mbona umwami mwambuse yagiye ku ngoma ku ntwaro y'abadagi gushika ku ntwaro y'ababirigirangire, none ni kuki bakuyeho ingabo ziwe bakazana ingabo z'abanyamahanga? Icyo ushaka kuvuga niba ari
icyo
birumvikana kuko ingabo z'umwami ntibari bazizeye ababiriki bagira bati umwami akira umwami w'ukuri umwami wacu ni wagabo umwami w'abami babarungu w'umurundi umurundi umwami w'uburundi akira umwami mu by'ukuri yujuje siwajejwe umutekano w'uburundi n'u Rwanda siwajejwe akaraye nakiriwe mu Burundi twebwe maze rero kugira ngo dutekanirwe tuzana abasirikare bacu ndetse bavuye mu mahanga
muri make inyuma y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatatu hatanguye ibibazo byibonekeje mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu aho abasirikare bateye ikirimba cy'umwami mwambutsa byagenze gute muri make
byagenze aho niho byatanguye kuboneka kugaragara rwose ko hariho abantu bataye umurongo bataye umugenzo w'ukuri w'abarundi kubona gutera bavuga kuyazi kirimba barayagije kirimba niko babivuga kera uwubahutse agatera kirimba agashaka kwica umwami bavuga ko yagombye kuyaza ikirimba nibyo bagize muri 1965 baramutera hanyuma arirwanira abasirikare b'ukuri b'umutima baramukiza niho batashoboye kumwica ariko umushikirangoma wiwe Leopold Bihumugani nawe baramutera muri iryo joro nyene yaba harya ku ibarabara rya 28 harya imbere yo kwa Dr Ndikumana harya imbere ya Isabu harya niho yaba niho bamuteye baramukomeretsa bikomeye ndetse kugira ngo akire byabaye ingorane cyane
niho yakiye ahunga
yabaye gute kubera iki kubera abasirikare bagize bati twebwe ntitugishaka ko Uburundi butwagwa n'umwami umwami dushaka kumwica tumaze kumwica maze noneho tuyisasira abatutsi bose tubamare bibe biheze ntibabishobora baca barabafata ababikoze barahanwa baricwa
atuze ku murongo wa telefone unyarutse Reverien vuga ikibazo cyangwa ikintu mushikiriza muri make cyane unyarutse
ego nagomba gushimira uwo mutumire nyakubahwa Jean nicaye nzuka ibintu atubwira ibintu by'akahise ku Burundi je nagomba ikibazo nagomba kumubaza nagomba kumbaza ati none abo badagi n'ababirigi kugabanzwe mu Burundi bari bahunze ibindi bihugu kubera hari intambara y'isi yose kugira baze mu Burundi na bahakoronize urumva umuntu ntatahura ukuntu icyatumye baza mu Burundi kudukoroniza
karabishura mu mwishyura
icyo ni ikibazo nacyo cyiza cyane urabona mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na kane gushika mu kwezi kwa kabiri igihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na gatanu bari mu nama y'i Berlin bati rero abo ni ibihugu by'ibihangange by'iburayi bati rero Afurika nicyo gihugu gusa ku isi kigenga natwe turakennye inzahabu turakennye ibiti byo kubaza turakennye ibintu byinshi biri muri Afurika none twumvikane ngitumarane tuvukane tugabure n'amagabura nyama baragabura Berlin ababiligi baronka Kongo yose abadagi baronka Tanzania y'ubu yose bomeka ko n'u Burundi n'u Rwanda barondera iki barondera ayo mabuye y'agaciro barondera ababakorera gusa barondera ikawa barondera ibintu byose biva muri Afurika bikabiburaya barondera itunga rya mbere n'abantu n'abarimye itunga rya mbere n'abakozi itunga rya kabiri n'ubwo butaka itunga rya gatatu n'amashyamba maze ibyo byose bari babikeneye iwabo ndabiriho bati rero aho byiraye ni hariya kandi kugira ngo tuhafate dutegerezwa gukubita cyangwa kwica bene byo cyo cyabatumye baza amaze rero baje baca baricara baratsimbatara
yego Leka tugeze ngaha umwanya uraturangiranye dushimira umutumire wacu umushinga ntahe Zeno ni Chayenzi muhinga mpanuzura mu kubibaza byereke politiki ubutunzi n'iterambere yabaye komisera je gutegura ingabo z'igihugu cy'u Burundi ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 1961 agenyewe n'umwami yabaye kandi umunyamabanga mukuru wa leta jejwe kwivona abansi ku itariki 1 y'ukwezi kwindwi mu mwaka wa 1962 gushika mu kwezi kwa gatatu mu mwaka w'1963 twako turavuga kwishingwa y'ingabo z'igihugu mu Burundi dushimira mwe mwese mwashoboye kuduhamagara mugabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyimviro vyanyu namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro turabashimiye mugire ibihe byiza tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere
Radio, it's with America, yo. Yabai. Jamais.